Turamushimiye mugenzi wacu tugejejeho amakuru avugwa ku isi. Nshuti bavandimwe, mukomeje kutwumva nk'uko bisanzwe kuri iyi saha, tubagezaho ikiganiro dusangira ijambo.
Dusangire ijambo, dusangire ijambo. Mwese mukundi kiganiro dusangira ijambo mugiye gushikirizwa na Frederic Nkundikije. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kibazo gihambaye cyane rwose, ikibazo cerekeye mu rwi w'igihugu mu Burundi ujeje gutunganya amatora. Nkuko makuru yatangajwe mu ndwi zibiri ziheze, inama ishinga amateka yarakoranye mu gihe cy'iminsi ibiri. Umunsi wa mbere aka umunsi wa kabiri sinzi ko bose bashoboye no gukorana ngo bayage ico kibazo kugira bumvikane ko mu rwi wari wagenywe ushobora kuzotegura amatora mu Burundi, amatora mu 2015. Ariko amatora dusumira ivyo bintu byashobotse, cyane cyane ingorane zahagaze ku bagize uyu murwi, abatumvikanye ko barimwo umukuru w'umurwi uyo murwi nyene warungirangije ikiringo cyawo. Ariko rero tukaba twarumise ko habaye itegeko rya presidence decree isohotse yongera uyu murwi amezi atatu kugira ngo barabe ko ico kibazo cyo bacatoye inyishu. Ariko nkuko mubizi, umurwi utunganya amatora mu Burundi ni umurwi ushora kuzogira ibibazo kugira ngo bose imigambo yose ishobore kumvikana. Ko uyu munsi rero twatumiye abashingantahe bakomeye cyane rwose mu byerekeye demokrasi, abashingantahe bakurikirana amatora henshi, ka hari bumwe n'abagize uruhara mu matora yo mu myaka ibiri n'igice iheze mu Burundi. Aha turi kumwe n'umushingantahe yitwa Fredy Nkurikiye. Mwaramutse neza Fredy. Turakomeye neza, mwaramutse neza. Turi kumwe kandi n'umushingantahe Fabien Cishahayo. Mwaramutse neza Fabien Cishahayo.
Amahoro.
Amahoro neza. Turi kumwe kandi n'umushingantahe Deo Hakizimana. Akaba rero wewe yarigeze no kuba arahiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse mu Burundi. Abashingantahe bose n'abantu bashaka kuduha ibyiyumvo byabo kubyerekeye cyane cyane umurwi ujeje gutunganya amatora n'igikorwa ikanuruhara uyu murwi ushaka kugira mu matora. Ntarize gutevya rero, nashaka mbaze umushingantahe Fredy Nkurikiye tubwire ukuntu yakiriye amakuru avuga ko abategetsi bajejwe imigambwe eka inama ishinga amateka mu Burundi itashoboye kumvikana ku murwi wari washikirije kugira ngo uzotegure amatora mu Burundi yo mu 2015. Fredy Nkurikiye.
Murakoze. Jewe kuganje nibaza ko ta bintu byo kugira ubwoba kubera ibyashyitse. Nibaza ko abavuga ko demokarasi igifite inzira i Burundi kandi ikiratsimbasara abahiganwa cyangwa imigambwe cyangwa ubutegetsi cyangwa ibirwanira bitegerezwa kumvikana bino nyine. Nibaza yuko byerekana ko ibiganiro byo gushyiraho uwo mugwi mushasha bitari bwagere aho batari bwatera intambwe ituma bumvikana n'ingoga. Ubu rero nibaganire gushikaho bumvikana ku badushobora kugira uwo mugambi. Ibyo nta mutima uhagaze byotera ni ibisanzwe.
Ego me Fredy, nta mutima uhagaze icyo kibazo ashobora gutera kutumvikana ari imigambo itandukanye n'ibisanzwe. Abategetsi barongo imigambo yatumvikanye kubera amazina y'abantu bari muri uyu murwi, icyo ntigishobora kuba ari ikibazo.
Ariyo ibintu bitunganijwe yuko batumvikanye umujyi warongera ikiringo cy'amezi atatu kabiri. Ntawo kwibazira yuko ashobora kumara amezi atandatu atacu barumvikana. Je nibaza yuko mu mezi atatu akurikira gushika mu mpera z'uno mwaka bazaba batoye abashobora kugira uwo mugwi. Wanashaka icyo batumvikanaho cyane cyane ni warashinzwe watwara uwo mugwi muri iyo myaka ishize yakabaye ndayicariye. Nibaza yuko siwe wenyine yotuma ubuzima bw'igihugu buhagarara mu byerekeye gutunganya amatora neza. Iyi akabiri ni uko abantu batotwarira hejuru ngo baje bashaka kubigiramo impari bitandukanye n'ibyo uwo mugwi ushinzwe koko.
Mushingantahe Deo Hakizimana, mwarakoranye n'uyu murwi, mwaragize uruhara amatora mu Burundi, mbega aho mwumviye amakuru avuga ko abanyamigambwe inama ishinga amateka itashoboye kumvikana kuri uyu murwi, mwavyakiriye gute?
We uko navyakiriye nuko nakira amakuru numva ava mu gihugu kuva muri imyaka ibiri heze, kuko hari igipfungu n'ubu kitarogorora gituma mengo hariho mbere n'igihute kitaraturika muri kiriya gihugu cacu, kubera abanyapolitike uretse ko batumvikana ntibaramenyera kuja barabonana iyo ikenewe kugira ngo batandukanye bashobore kubitorera umuti. Umvuze yuko batarabimenyera kubera umengo hari naho babitinya kubera kandi nkajya amatora aheruka niwashaka ibyo byose biri kubirabo uwe niyo byavuye warabona koko yuko abenshi bashyira imbere cyane cyane igikenye mu majambo no mu ngiro mbere.
Ego me moshe na hefa byinshi cyayo umweho ayo makuru mwa yakire gute muribaza ko bazote bakumvikana nkuko mushiga na Fredi abitubwiye kwica kibazo cyo mu rwi uko umeze muri kige
bazoteba ariko bazokumvikana cyo sinzi ko mwibuka yuko n'igihe bashiraho urya mugwi mu 2010 naho nyene hari habaye impale nyinshi cyane ariko barahavuye barumvikana. Ibyo rero ni bisanzwe ko banigana kubera bamwe bashaka gutwara abandi nabo bagashaka kubaburabuza cyane bazi yuko bazava bakumvikana kuko twese turakeneye yuko 2015 haba yandi matora kandi abantu baroje umwanya kuyategura.
Mushya na idea wakizimana mu bantu nkuko Fredy Nkurikiye yabitubwiye yababisubiyemo kandi mu bantu batumvikaniwe ko hariho umukuru uyu murwi uje gutunganya amatora niwe yatunganije amatora mu 2010 nashaka ndabazi niba nkuko mu mwabibonye mwebwe asa n'umuntu yarafite aho yegamiye mu bikorwa iranguye.
Nge uko ndabizi nuko nabibonye ndibaza yuko abanka yuko Pierre Kavenda yicariye asubira ku mukuru ujya mugwi bagomba kudoma urutoki kungorane za politiki ziri ngaha mu Burundi kuko je nabonye yuko naho huba amategeko ameze gute naho botora abagize umugwi bameze gute bafite kompetansi zingana ukuraho icuka kibi kiriho kitahavuye uwo botora wese naho yoza bavuga ngo uyu oye ni nka Yezu byo mugora kuko nukuri ikintu cyamere giteye agahinda nukubera rimwe na rimwe ubona ko amategeko aho nyanzwe kandi ayo mategeko azwi icyo nicyo cyamere kigoye babwirizwa kwanza kumvikana ko kumvikana kuje inama n'inyingo ariko bigahera mu kubaha amategeko
ku bwanyu rero ariko agwa mu mporero.
Oya ntagwa mu mporero ibyabaye mu 2010 byinshi nagahomera bunwa jewe narimo ndafise icyo ndabivuga ko kandi gitomoye ndi bukumusi akarorero banya n'ikirikete babwira ngo liste yawe twari tugize mu matora y'abadepute ngo ntituyemeye si icyo gihe ndazi kari nk'agahotoro si icyo byari bivuye ko hanyuma icyo kete ndarirose ndarisoma hanyuma nca ndabaho nshira nca mbananye nk'uko umenya icyo kete ntiyize ribaho uzobaze amatora nari yabandanije kandi nta zindi ngwara nasubiye kuronka mu nyuma kuko icyo nashaka nari ndakizi jyewe nashaka ngo ndonke akanya ko kuvuga ibyo niyumvira kugira ngo ndonke uburyo bwo kuja muri ibyo bibanza wasanga wamenyesha makuru iryo ryari ishaka iryo shaka rero niryo abubu bari bakwiye kuronka ngaruke kujya mwavuze ingene uyo mugwi wagize ingorane mu gushigwaho je nari ibujumbura ndibuka yuko byose byadadanutse kubera abantu bari bajejwe uriya mugambi twara twita uhabarundi akajyo kukuvugana
egome mushyana dewa kizimana mwashikeje ni kiti kibazo gihambaye cyane rwose cicuka kibi eka amategeko aho nyangwa ibyo turabigaruka ko ariko nashaka mbaze na Fredy Nkurikiye atubwire cyane cyane ku byerekeye abantu ba eka amashyirahamwe yari yagiye mu Burundi kurorera ajya amatora eka n'amashyirahamwe yo mu Burundi nyene n'abanyamahanga yose yari yashimye igikorwa caranguwe n'umushyantahe Pierre Claver ndayicariye ni kuki abanyamigambwe mu Burundi bogira amakenga kandi tuzi ko amakungu yose yari yemeye igikorwa yaranguwe
amakungu y'izeremeje amwe yahuye mu matora byashikirijwe n'umugwi mugabo urabye ibyabaye mu nyuma y'ayo matora abona yuko harimwo utuntu tumwe two guhinyanyura ni nacyo gituma abantu bose naho babishimye basabye ko abanyepolitiki babandanye baganira murumva rero mu gihe binatuma twibaza ikibazo kimwe na matora yagerageje ameza gusumba mu bihugu byacu bya Afrika kugira ngo abone igihugu bagiyinzemo kubera yuko ingorane iriho tumaze kwigwa ni uko byinshi bisa n'ibitegetswe n'abafasha mu gutanga uburyo bwo gutegura ayo matora biraga rero yuko ibyo ntacyo bibafasha hirya no hino
urashaka kudusobanurira neza ivyo vuze ko ibintu byinshi bitegekwa n'abatanga uburyo
abatanze amafaranga ari abanyaburaya cyangwa ayo mashyirahamwe yandikiza amakungu biragoye yuko baza kubigiguriza mu bintu byose byagenze nabi kubera yuko hageze ko bayashyiramo nibo nyine bashobora gutanga ubwo buryo ibyo rero ni ibintu ndababwira kuko maze kubibona mu bihugu bibiri cyangwa bitatu muri Afurika muri imyaka ibiri ihenze ubu rero ahubwo igihambaye ni uko mu kuyasigura neza yakurikira Uburundi bwagerageza gukoresha uburyo bufise hamwe bakaraba ingene Abarundi bokwiyumvamo ayo matora ariko arategura.
Fabien Cishahayo, iyo abantu batangwe kuvuga ko hariho umutegetsi yari mu murwi badashaka ika abantu hariho abantu benshi bavuga ko ubwo abari uburyo bwo kurondera kugira ibintu bimeze nk'inzitizi mwebwe mwarakurikiranye amatora igikorwa carangwe n'umushya ntaye Pierre Claverne ndayicariye mwakibonye gute
cyo narabikurikiye kandi nibaza yakoze igikorwa gishimwe uravye aho dukoreye hajya mu Burundi cyo nibaza yuko rimwe twikwibaza ingene demokarasi yacu yavutse erega nta myaka 30 irahera turi muri demokarasi nico gituma atabantu dushobora kuronka abinararibonye batugize ibige bintu by'amatora abantu dutsiza babyiga bariko barabikora ivyo navyo byo kuvuga ngo amatora ngo ingene agenda biva ku bantu batanze amafaranga ivyo none ko mbona na leta budget yayo iri n'amafaranga avuye hanze atari make baryaho muri societe civile nabo bakabaje nabo nyine baronka amafaranga avuye hanze none ni gukitarabwa ati ibintu leta ikora twari dukwiye kuza turabigaya kubera bikorwa dukoresha amafaranga yo hanze cyangwa muri societe civile nabo nyine bakoresha amafaranga yo hanze batumwe ibyumviro byabo n'abantu bo hanze yaza yuko zokora amatora nk'uko tuyakora abantu badufashije mugabo tukagerageza kubishyira nk'ubushinga ntahe twebwe nyene imigenzo nta culture democratique turagiye hajya mu Burundi gushika hamwe tukugira tuti amatora yaragenze neza cyane reka rero twishime hazoguma hari nk'amahinyu kandi n'umuntu bazozana ejo murazora ba matora aheze bazovuga ngo yarasubwe nawe nyine yarahengamye
egome mushya ntahe deho Hakizimana murazi ko mu Burundi hamye haba impari zikomeye cyane rwose y'amatora agomba gutunganywa hariho amakuru yatangajwe kandi vyabaye mbere aho wabonye ko kugira ngo bamenye amatora atangura zabaye impari zikomeye cyane rwose ubonaho tukabatonda ko ubuhagiye kuba izindi impari zerekeye uwo murwi ico niho bitangura uwo murwi barangiye amezi atatu ariko nkuko twavyumvise amezi atatu ashobora kuvyara andi mezi atatu gushikaho bisa ni bigorana deka twibaze ko bitazoshikiye ariko nashaka ndababaze ku bwanyu muravyo murwi uko wakoze muribaza ko umurwi utunganya amatora ushobora gukora uruhara ruhambaye mu kwegamira mu gutsindisha mu gutuma guhinzinzi umwe mu migambwe iri kwirahiganwa
birashoboka nyene none ko mbona iyo mugwi udakurikije amategeko canke udakurikije ivyategekanijwe byose ngo bitunganize bose utabihagarikiye ngo ugende rijunja n'ijambo ugende rubushinga ntahe arasho umuntu ashobora gutsinda totsinze arashobora gutsindwa kana totsinzwe ngo ibyo ejo bundi twarageze igihe amatora yatanguye bakatukajewe nari mfise amakarata igitega bambwira ngo ari muri komine Bukemba ayari muramvya bambwira ngo arahandi hantu ntamenye kandi ari la veille hari nk'uno munsi amatora zobejo mbwira rero ingene ushobora gukiranura icyo kibazo mu gihe umugwi utemereye kugufasha ngo guhagararire ibintu bisubire mu ntuze mu buryo
mu shingana he Fredy Nkuriki umurwi utunganya amatora muramaze kuja henshi cyane gose muri Afrika ikamwara kwirukiranya amatora mu bihugu bitari bike umurwi urashaka gutuma umugambwe utsinda mu gihe ukirimo demokarasi
cyo no vuga n'uko birashoboka ibyo nta gushaka ibintu biza kagira hari ikintu twaje turabona kandi sinibaza yuko uko nari kwitiye byo hakiza imana yifuje ko izina ry'umugambwe nari ndi kumenya ngo yifuje ko gifite
ikintu urashaka kudusobanurira mushiga nahe deho Hakizimana
narigenga kuko itegeko shingiro ry'u Burundi riremera abantu bigenga kwitoza nka kujya kwimigambwe
ikibazo ni harimo ndabije rero nzuje ntibirashoboka ubugeme bishoboka ariho ibwa mbere urabona mu gihe haiganye imigambwe cyangwa nitoza giti cyabo hariho igihe mu matora gihambaye mu gihe cy'uguharura amajwi hari igihe rero abo bantu iyo migambwe cyangwa abantu nitoza giti cyabo bataba bafise abo baturukiya mu biro by'amatora mu gihugu cyose ibiba rero mu gihe basinya zijya mpapuro procès verbal ibyo ntawumenya ibyo ni byo wabigenza ugira kabiri ni uko kenshi abantu ayaba imiryango cyangwa bitoze giti cyabo bavuga ngo barabibye amajwi bavuga yuko hari ibintu bitagenze neza mugabo kubera ababaserukira batashyitse mu biro bitandukanye ntibashobore gutanga ibyemeza ku babatwaye ayo majwi mugabo ugira gatatu twarabonye mu bihe bimwe bimwe mu bihugu bimwe bimwe aho iyo migwi ishinzwe gutunganya amatora yahinduye ibiharuro hanyuma ubutategereza gutsinda atsinda ibyanyuma n'ibyabanye muri cote d'ivoire ntarabonye ibyo byakoze mugabo hariho muri izo mpobyindi umugwi uvuga amajwi uhereye ku biharo bufise hari igihe rero bivugwa yuko ibiharo bitari byo mugabo ntabe ibyemezo yuko ibyo biharo batanze
mweho mushiganahe Fabien Cishaye kuri ico kibazo nyene cane cane muravye vyashitse mu Burundi murabona ko umurwi waruje utunganya amatora washobora kwibira umugambwe mu migambwe yari kwirahiganwa canke ubudasa muri iyo migambwe abanywanyi bake imigambwe imwe yari ifise Fredi avuze ikibazo gihambaye cane rwose ko bishobora ko imigambwe yibwa idafise abantu ku bibanza byo gutorera ku gihe ariko baraharura amajwi mbega ivyo ntibishobora kuba vyerekana ubukomezi bw'imigambwe umugambwe udashobora kuronka abantu ujana ku bibanza byo guharuramo amajwi se umugambwe nawo nyene atabanywanyi benshi ufise
yewe nibaza yuko kwibwa amatora arashobora kwibwa Fredi yabuze ingene byagenze muri Cote d'Ivoire mugabo hariho nk'ahandi naho batabivuga ko wibye ariwe yashikira igihugu muri Gabon byarabaye ibara mugabo harya mu Burundi wacu yewe nibaza yuko bababwiye abantu buti ko muvuga ko amatora yibwe nimuze kwitwara nimuzane ibyemezo by'uko ayo matora yibwe generalindiriye ndumviriza abantu baba baragiye kwitwara bakazana n'ibyo birego narabibutse ngabo jewe ico nemeza nuko urya mugwi ugiye mw'abantu bose ugiye mw'abantu bo mu migambwe yose byodufasha neza kugira ngo umugambwe utsinze remere ko watsinze watsinzwe na wemere ko watsinzwe
ibihambaye cyo ko baba abanyamugambwe bagira urya mugwi ibihambaye ni uko baba abarundi bashobora guhagararira ijambo ry'ukuri icyo nicyo gihambaye
abo twobizigira gute abantu bari mu mugambwe bakumiriwe hariho abantu bagira bati umugambwe wacu tugeza kugira abantu muri uwo mugwi kuko abantu muzoshiramwe mugwe nyine mubitore itazobizigira
icyo kibazo cyo kwizigiranira mushiganaye Deo Hakizimana mukibona gute mu kanya gato cyane
ndashaka kubasaba ngo mutegere ikintu gikomeye cyane abantu batagomba gushikako cyacuka kibi nababwira cyagihute gisa n'ikitarameneka gituma umuntu arenga itegeko kandi azi yuko ririho reka ndaguha akarorero nk'umusitanteri nagiye gusaba attestation de residence y'iwanje mu komine mbamo arayinyima kandi anzi bose banzi mu nyuma wibaza yuko uri kuragenda uvuga uti attestation yayinyimiye iki rimwe na rimwe biragoye gusigura hariho n'ukuri icyo gipfu uhumbure uno munsi sinzi kubisigura ariko kenshi nahora nzi kubisigura neza abarundi bararonka akanya kukuganira byose kugira ngo ibyo bikekana ko ibyo bapfa iki gitsure baterana bashobore kubihinyanyura bive mu nzira uca usanga rero uwo batoye wese naho nk'uye hoze ubundi muntu atwara seni Pierre Clave Ndayicariye akahava asanze ico cyuka kibi kimeze nk'uko oye ntugire ngo bizomera neza gusumba n'abanyamahanga batanga amahera abanyamahanga naho babaha amamiliyoni angana gute mugabo basanga bene igihugu batazi gufata nk'ama ibanga bajejwe nabyo ni nacyo bimaze
icyo kibazo mwese muhurira ko n'ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cyo kwizigiranira eka muravuze ko naho utora umukuru w'uyu murwi wariwe wese bisa n'itazokora kumwumvikana ko kubera kutizigiranira kugira abarundi cyane cyane abo banyamigambwe abari mu namashika mateka eka abari mu migambwe yose mu Burundi nitavuga rumwe na leta kugira ngo biziganire kuneza abanyagihugu bose hokorwa iki mushinga na Fabien Cishaye mu majambo make
cyane badayo ko cyambere nuko tukwibaza ngo hariho bamwe ari abademokrate abandi nabo atari abademokrate tubazi yo tuva twese turiko turiga demokrasi turiko turiga kuvugana n'abantu kumvikana n'abantu mu gihe rero tuzoheza tukagira ati barya ariko baratubuza kuja imbere ntawe tuzoshika za kugira kwama turiko tubavugana igihe cyose je nico niho mvuga nti baranyinyanye urya mugwi urajaho mu mirongo 2010 bahava barawushiraho hari hakwiye uko tugira uti tututi reka twumvikanye tukabashiraho dukorane nabo hanyuma ibyo bazoshika ko tubyemere uribuka yuko iminsi 10 imbere yuko ajya amatora aba naravuze kuri radio nti twari dukwiye gusaba abanyamigambwe bose ko bakurikiranye ajya amatora bakaja ngo mugushira hurya mugwe yuko uzotsinda
avyemera
bazokwemera ko batsinze bemere ko batsinze abatsinzwe bemere ko batsinze ariko mwaba wenyine byagenze
Fredy nkurikiye ikibazo cyo kwiziganira ikibazo cuko naho uza na wese atazokwemegwa jana kwijana bose ikazo kwa mahali mpari ikanaho botungo mwumvikana ko amatora akaba ntazorashikize ibyo nk'ivyo byo uko uwo murwi wigamye ahantu huko bimaze gushika hoko guki kugira ngo abarundi cyane cyane abanyapolitiki basubiye kwizerana bizigiranire ikababone ko igikorwa cyo murwi niwe murwi uwe umurwi nyene wigenga nkuko bawitwa ko umugwi wigenga
yakumvikana kera umugwi cyangwa ugize umugwi wa politike umuntu wese agomba kubwiwe ajya mwo kugira murabire yuko batamiye amajwi cyangwa murabire ko ingene bamurengereza ntihagire uko n'induru rero kubera byabaye ibintu bya politiki takitike tekinike ubundi ni ubuhinga bwo gutegura amatora bakurikirane ko amatora itegeko rigenga amatora rikurikizwa hanyuma baharura amajwi hanyuma bajye kuvuga ibyabaye mu matora nibarondera abo bahinga babikora bareke kwitwaza abantu bose bigambi bigorana kubera yuko umwe wese agomba yuko haba ijisho ryiwe yuko badahava hirya bahindura bimwe hino basubira
Mu gusoza reka tubaze n'umushyirantahe Deo Hakizimana nawe nyine tubwire ikintu yibaza ko cokorwa kugira ngo izo mpari zihagaze ku bantu baja mu mirwi abantu bashobora guhengamira ku ruhande rumwe eka ico kibazo co kutiziganira hagati y'imigambwe ikorana n'imigambwe nyine idakorana na leta yaho no vuga imigambwe itavuga rumwe na leta kugira ngo ico kibazo co kutiziganira kirangire hoko guki mushyirantahe Deo Hakizimana
nibigoye hari cyo bita kami ka muntu icyo bita kugendera iteka hamwe umuntu avuga ati turi hari abandi kandi azosubira abandi ikindi nacyo hamwe bongera bakavuga ati umwera uvibukuru ugakwira hose cya gipfungu navuga umunsi hoshika igihe kikatuma abantu kikavaho abantu bakubahana simvuze ngo bakundane mugabo umwe wese akamenya yuko agateka kiwe kangana na kuwundi nk'ibi bariko baravuga by'uwo mugwi bagira ku impari
nashaka ndabashimire bashinga ntahe mwese murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwatuye kugira ngo tuganire kuri iki kibazo cy'umurwi w'igihugu mu Burundi ujeje gutunganya amatora ni kibazo tuzogaruka ko kuko uyo murwi nkuko twabivuze nturashingwa gushika ubu n'umurwi wongiwe kiringo umugwi wa kera tukaba rero tukurikirana kugira twumve ibyo byavuye mwakoze cyane rwose
murakoze
turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu uyu munsi turabateye akamo kandi kabasaba kudushikiriza ivyiyumviro vyanyu hamwe naho muhagaze ku vyerekeye uyu murwi w'igihugu mu Burundi ujeje utunganya amatora mu gihe mwa mufise ivyo mushikiriza mushobora kutwandikira kuri adresse email ikurikira radio yacu aerobaz@voanews.com mukaduha telefone zanyu kugira ngo tuze tubahamagare mugire uruhara mu biganiro vy'i radio yanyu ijwi ya Amerika mukurangiza turabifurije amahoro n'umunsi mwiza